iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugirira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Mwiriwe neza nshuti zacu, muri kumwe na Fidele Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye ya mbere mu karere k'u Buraya yabaye uno musi wa gatanu mu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza. Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene. Feyenoord yo mu Burundi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano. Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza. PSV Eindhoven yo mu Burundi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza. Bayern Munich yo mu Budage izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene. Mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'i Buraya. Ibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafasha karuko ko muzabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine. Bombi bari Bujumbura mu Burundi, baratubwira uko babona imigwi izohura n'amahirwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'i Buraya. Batumire ndabaramukije. Dutangure ikiganiro, ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'u Buraya. Uyibona gute? Hari cyagutangaje imigwi izohura cyanke ibintu abantu benshi bashobora kwitega ko iyo migwi ishobora guhura itandukanye ja muri kimwe cy'umunani?
Itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane. Ariko ku bwanjye inkino zose uko zizohura kiko ziba zikomeye cyane gose zinganya cyane cyane. Yo ku bwanjye mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari wazi kwerekana urukino rwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino rwa Bayern na Leverkusen, kuko imigwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budagi. Murumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino ziba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho baciye mu mabaraje ni imigwi ikomeye. Ihuye n'iyindi yari yamaze kwisharisha, ariko nibaza yuko zitegura kugira ngo zitereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'umwaka mu gice cya weekend de finale.
Nawe Willy Irambona ubibona gute? Ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Yakwitombora abantu bitagara indi amigishika ugiye kuraba na cyane ku mapolo atandukanye nka hari ha ekipe ya FC Barcelona ari samahigwe yo kuba icagura ugiye kuraba tomba ko nyagenze. Ndabonamo inkino zimwe abantu benshi nubundi bakinje amigishika bashibaza mbega niwe nibe mu gihe ugiye kurengana hagati yo migwi. Ndavuga nko rukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid ya ekipe ya manche ya Atletico Madrid ko ni mugi ibiri sansangi bisagara ugiye kwa na maforme no mwanya no gukora hamwe ndiko ndacakura ikuma yangi bayine minishi zo ikume na Bayer Leverkusen nawe ni mugi ibiri bona ko nayo ni mazi myaka ibiri tumona umumenyereza Xabi Alonso wa Bayer Leverkusen ndetse no umumenyereza wa Bayer Munich bose ariko barahanganira igihugu gikombe cyo mu Budage nayo no mutsa guhugiye guhugiye muri UEFA Champions League ni kino bwani ningubu zidasanzwe Ben bariko bagira amajonjora yino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino ukomeye ubundi ukino ahubwo abantu bashize inde igisho cyane muri no kino gihe guhugurwa Liverpool na Paris Saint-Germain ni kita Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza wadakura aba kita Paris Saint-Germain nayo ni ekipe iwabo mu gihugu cy'Ufaransa yagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino musi kumanya wa mbere wajya kuraba experience of some match muri Champions League n'ubwo ni nto ku bandi rwa Paris Saint-Germain ariko uravye kuntu Luis Enrique no menyereza yizanye ku bihe gacura abana na experience ya Paris Saint-Germain biro biya bete ko ari ukino rutoba rubereye ijisho kundi ruhande giye kuraba nka Dortmund na Lille nijo Dortmund ni ekipe experience ariko na Lille atwete ibintu bitangaje nka karuru kina tendere ya Madrid ibintu abantu batari biteze kuzini nkino ka Bridge na Aston Villa mbono mengo nkino abantu bado kurikirana bisanzwe biza nka karere ko kuno ngaha mu gihugu cy'u Burundi asanzwe badukurikirana kundi hane Inter Milan na Feyenoord nawe ni undi rukino abantu badushaka gukurikirana nkuko bisanzwe ariko twiteze kubona mubwa nka show cyanke uburyohe mwa zino nkino aho ugiye kubona ko na haba na Arsenal na ino PSV Eindhoven nabwo nyazo bari rukino rwiza muri make nubwo ndazi tombora ukuntu yagenze urukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid urukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen urukino zohuza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool uvuga ni mu ncama kije kuraba no tombora ukuntu yagenze urabona ko hariho inkino zimwe zimaze singuvu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain zindi ndiko ndazibona nk'uko mengo ni inkino zuba zifise ingufu zigereranye n'ivanye n'uburemere usamye imigwi n'indi iruta rutana
hama Theodore Ntunga witegereje iyi migwi ishitse muri kimwe cy'umunani hari ikintu gitangaje hariyo abantu batari biteze yashitseyo hari niyo itahashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika witegereje Arondunga
hari iyi migwi nyinshi itari irindiriye mu gice muri kino gice ngumugwi wa Lille mu Faransa ni barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwi wa Bruges mu Bubiligi nawo nyene iyo zaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'indi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose uno mwaka ifite ingufu nini ugiranije nuko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na Arsenal vila nayo nyene yaririndiriye cyane gose ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice waciye bakarifi hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice ngiki cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred irambona mu twitegereje igihugu ku gihugu France ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe cy'umunani Espagne ifise imigwi itatu Bwongereza itatu Ubuholandi ibiri Ubudage ibiri Ububiligi umwe Portugal umwe Ubutaliyano umwe igitangaje ni kiye turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira wo mu Butaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonye n'ushitse muri kimwe cy'umunani muri rusange wabivuga ngo iki
bono gako igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migwi ya AC Milan hagati y'ikabishobora gusezererwa ukaza kuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunya sezerewe bo nubwo nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonzwe cyane na zino nkino sinyaza ko ari amashashi ashobora kuba yabagoye ariko uwaza kuraba nka Benfica gushobora kuza na kuri ino PSV Eindhoven gushobora kuza igasezera ikipe ya Juventus gakire ni George Juventus ndetse twatumaze igihe kinini tutayibona muri zino nkino za UEFA Champions League bivanye no kuko twagiye turabona igarukira hafi tubona igenda ikorwa ko n'ibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya FFF Finance ikavuga kuvugwa kwa kihugura abakinnyi bigatuma ikipe idashobora kuzana za ngufu zadusanga tuyiziko nubwo ni ishoko bya ikoze kubera ko na Feyenoord ni ime mu migwi kuna kuza muri UEFA Champions League ikagira ama surprise twagiye tubibona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi nubwo watangaje ukuntu itashoboye kwishika mu kibanza kuko Milan AC gusezererwa Naino ikipe ya Fenerbahce ntibitahuritse ikipe ya Mila Ace yatweretse yuko ino mwaka iri sekiye tulibuka muri cyane ifite ingufu zidasanzwe bibuka bariko bakina nkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana exploit ikerekana ko ikomeye kwishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko nubundi ako kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ikintu yiyubatse yazanye abasore benshi akwiye mu mugwi wa Chelsea iraza na ba Samuel Chukwueze yari ifite squad ubona yuko by'ukuri ikipe ya Mila Ace yari ikipe yitezwe mu UEFA Champions League Ivan na kitwa kwa zani biara Madrid aliko nubundi iza kudeseva shanga bakinye shanga guwe mukira abasanzwe barabakunzi bayo reno bwani imigwi ya Mila Ace na Juventus ubudo itashye kwishika makino gice byabigoye gutabura cyane ko yari yaciye ku migwi abantu benshi babana yuko muri Champions League atakino shika ko ndavuga ino ikipe ya Feyenoord dasho kwisezera Mila Ace bacuba bana ino ikipe ya PSV Eindhoven yashye gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation nako ikipe ya Juventus ndatiragiye ukina minota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandanya ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero nubwo nti igimigi yo mu gihugu cy'Ubutaliyano dukuri yatangaza abantu kuba itashyitse hano hantu bivanye nuko nk'akaruro Mirafa yari ihagaze karabana na Juventus n'imigwi yari agiye guhura
Ndadio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga uri tombora ya kimwe 18 cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya iyo tombora kaba yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu gihugu cy'u Swiss imigwi zohura rero muri ico gice kimwe 18 kaba yamenyekanye reka tuza ku mirongo ya telefone dufise niyitanga Simon uratwumva
yego ndamumva neza
niyitanga Simon uri he
oh ndanje ubundi Kigali
ufise akabazo cyumviro wishikiriza
eh ndafite cyumviro ndaje mvuge ko uko aruga rutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion ya Bataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya champion ya Bataliyani kwiri nita naho ndetse uretse wenda international na Inter na nuza na
Juventus AC Milan
Antiyo mbali uzwe na mirao si nizu chito wendu wana zisa na hozi ziba ziri mbele chane zisa na hozi jomo yekani nazo mnichi mhayu uzwe ya jisu ila hasi chane mitanduka yonu kwa yari mbele kuko ibishoro wende kuko na abjika ni ibishoro ya shoro wa gamo ya gaba nite konja wala wako mbija nga mbita yani ziro ndaruhu na nena bira byo kwiyongera imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga ukanga n'abyo bisa naho bisubiza hasi championa y'abataliyani ikindi wenda nka championa wenda byo kuri njyewe yaba isa naho itungurana championa ya Espanye championa ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real kubwo kwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri shampiyona ibiri gukompeta ariko bikazamo cya kintu cy'amafaranga shampiyona ziba zirutanwa kuko shampiyona y'abataliyani ntago ikibona bashoramo cyane nka mbere izo n'undi mushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byarandetse indi mpamvu no kwigireye usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane iyo ziko ari ubutaliyani ntago waba ufite uzi ko shampiyona y'abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanya ari Atletico na Real ngo je kureba Mirasi na Interi kandi zo kipe zizi zikurusha wenda Atletico wenda ntavuze Real kuta Atletico ariko usanga hari shampiyona wenda sinzi nimba zituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba zaramamajwe ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho komeza kugira amahirwe y'abantu bashobora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta shampiyona y'abataliyani hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi tukamo y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere abateraga intambwe bavuga ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finale cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije bayahandi hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo n'amakipe iyo barayivuga iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League agaruka mu Bwongereza batubwira uko bo babibona.
Murakoze.
Yego.
Mwamwishura Willy?
Eh yabaje kibazo bibiri yahere kamana mushimire kwanda kizi bazaza bajide yahere kuri yo Champions League atubwira zaza ndega abantu baravuga imigi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe mu yo Champions League ati mweho mayivuga kwiki. Kuwande kwanje ndiko ndabirara icambere ndabona imigwi iri kirazana ingufu zidasanzwe bona ko ifise umushinga cyangwa ihangiro byo kuba yatwara ino UEFA Champions League bwaze hino gihugu ikipe ya Paris Saint-Germain nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko ndiko ndagira ku ma ikipe mbona ko afite ingufu ino UEFA Champions League uradukuye icyatsina nibyo icyatsinde imigino bwa ko ime yari mito mito nuko kuri natsinze Brest bihungu itsinde 10 mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangiro ishaka gushika ko idifite ikerekeza performance kuragira garagaza ukuntu Luis Enrique ari karahindura uno mugwi wa Paris Saint-Germain karaba ukuntu abana bana barutana bato ari karabaha icizere nka bavitinya uraziye ukuntu ariko barakora akadimu kibuga gato abana akora ikipe iri determine ishobora gushika kuri ariko ikibazo kuri Paris Saint-Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe Liverpool Liverpool ni ikipe ubona ko ino season ufite determination basanzwe ko turazi yuko muri ino season ni ikipe imaze kuba yitwara neza uraze ufate kundo iyi ni gari sangagaze ni mema ikipe no gani ino munsi ni yaza ko imaze kwa registra ama intsinzi nyinshi imaze taka bino nyinshi itsingwa ni kako yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe na ikipe ya iyi bari kumwe no mino Champions League kama ni PSV Eindhoven rero ino bintu birekana ariko ikipe ya Liverpool idetermine ishobora gutsinda ikintu kwa rwose gitsinda kimwe cyangwa bibiri ariko ikaba yo gutsinda nibyo Paris Saint-Germain raje ibitsinda ikipe ya Manchester City ariko Manchester City yatsinze niyo ikipe imeze gute niyo ikipe ya Manchester City ubona yuko inyuma y'itakaza ryo mu isura ry'igihugu cya Rodri Sante ikipe yarapfuye mu kibuga hagati nayo nacyo ubona ko yari isigaye agendera ko kandi uwo kabari basanze bamufite ku ruhande rwa nimero kabiri akajwa hole gushobora gutanga amatransfe no guzirira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi twa tuzi tumenyereye nk'aba ba Rodri bari mu kibuga abasuse nka bakagoka ku ruhande bari mu babana neza n'umumenyereza Pep Guardiola iraza ko Paris Saint-Germain ugera ashobora kwishika ko itari kuba itwereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba iyitsinda cyangwa kuba ikipe yatsinze Manchester City yuzuye no mutse kuri Liverpool ndibaza eske yaza gukora nk'ibyakoze kuri Manchester City sindabyibaza mu rukino nubwo ko no hama higwa 50% ko ni imwe mu bibiri y'aba Liverpool y'aba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yonyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya UEFA Champions League waze dufate nko mino round inzira no bwa Paris Saint-Germain ari cyo turubaciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari mu gihe Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse Atletico Madrid yo ndabona mu gaki kuko ibabye ikipe ya Real Madrid na Atletico Madrid ni byo n'imigwi ibona ko yaba performance ko ragaza muri La Liga kukuntu bariko barahishikana ibibanza bya mbere cya kabiri cya gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona iboneka ko ni byo n'amameforme yose bariko barahuriramo ariko ayo mameforme ubona yuko inguvu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League twaraba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid twazi imyaka bamaze kuba banahura nino UEFA Champions League turibuka ibyabaye 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bitarangira ikipe ya Real Madrid yo ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turibuka igitsinde cy'umutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos Agombora mu 2014 bitarangira ikipe itsinze ibitsindo bine kuri kimwe bagiye mu cyumba cya prolongation turibuka 2016 kuri ikipe ya Real Madrid yatwaye igikombe ine ikipe ya Atletico Madrid yoneka iko ni ekipe ya Madrid ifite experience nashaje anu menyereza Carlo Ancelotti no manya menyereza ashaka gufata ni ekipe ya Madrid tubona ko menge ishitse tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri nimero 6 hagati y'umukasere ndavuga nkono kama Vinga ndetse na Lorenzo Chameni nibwo rimene na Lorenzo Chameni amifasha mu defense central ni bamwe mu bakinnyi bona yuko hajya hagati niba rakwina hore nkiyo to nikuze arafite ugashukura umuntu ahika arashaka kugirageza kuza kwifasha no mu kinyazo kizina da dadani sebayo sabi kuge kuraba ikintu rya Madrid nyuma ifani ngwaye ariko abuhinga bwo mu menyereza kandi washobora kushobora kuba yubakije ibintu akazana nka no mwana Asensio akazana akurundi wandi kwa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwa neza imbere y'imigwi twanze tubona ko mengo ikipe ya Madrid sanuko byabaye ubona yuko ndabwo nk'uyo muzungu ruko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool warashima Atletico Madrid na ikipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal byari tena ikipe ya Club Brugge ndabona ko nk'umino migwi igera kuri igera ku munani
imigwi itatu Paris Saint-Germain, Liverpool na Real Madrid nibo niko nabona yuko bafite izongo budashobora kuba kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuramo ino bitatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukabaformeza Real Madrid ino Real Madrid n'ishobora ukunda ibona umengo isinguvu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finale na dakurira indi kote iruhande ko irimo za kibe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaraba hano nijo Leverkusen sho kuzikira tanga bya federa kipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich rashise kubera ko ibigano isanzwe menyereye batse experience n'iyo champion kandi ibigano batadokinye kino rumwe tubwire kuti Fabio no Xabi Alonso menye za Leverkusen sho kuza kazibira kipe akayisezerera ariko
ndi
kinale ro tour
murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone tufise Emile Ndayisaba uratwumva Ndayisaba uri he
Ni mujumbura mu Burundi.
Ufise kibazo baza batumire icyumviro ushikiriza? Ubushikirize?
Ndemfise icyumviro ni kibazo mugaga ane ni icyumviro.
Mugishikirize?
Ego murakoze, jewe na jewe ni ingene tombo yagenze. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je tombo na kugeza amasaha ndabona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Ishobora gushika muri finale mbere igatwara igikombe cyari gisa. Hanyuma umutumire nagenda muhibariza dega ku byerekeye urukino ruri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid numve zoje gusobanura umengo n'umufana wa Real Madrid muherekana ingufu nko kumengo Real Madrid irashoboye gusubiza ego nizo irakomeye ariko ubu muri no minsi nahitsinda Real Madrid yamba umupira turaba kumwe Real Madrid igifite ingufu nk'izo yahorana igifite ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos, la Gareth Bale, la Casemiro, na mukasai na Casemiro bara roka, Toni Kroos, na bara subiza. Yo buja yo kwa sira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana na Atletico Madrid byoroshye. Mukamona kwa Atletico Madrid mino minsi. Aye tipe ubuye yiyubatse komeye. Hanyuma rero nga bashimiye aba nifuza amahirwe mu gwanyi wa FC Barcelona mu akonde.
Murakoze reka mbanze mbaze Teodoro Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cha Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku ma equipe ari karavuga Ntunga
yuko cyo cyo defisi arafise yimviro yo kubaza n'ibyo kubera Real Madrid hari abakinnyi ba kera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane nshaka kuvuga nka Toni Kroos nshaka kuvuga nka Benzema ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene amaze yasubiye gutsinda kuko yari amaze muri Paris Saint Germain ariko rero naho umugwi wa Paris wa Real Madrid ari Real Madrid wa kera kuko yivuze Casemiro batatsubirijwe ba Toni Kroos Real Madrid ivuma ni Real Madrid ukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho igize ekipe muri Amerika bamwe naya ekipe ishika kure ishobora gutwara igikombe ni ishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato kuzashaka gushika kure kubwanje naho yaje gucyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye ariko nunganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru ushobora guharura
wiri wo kwishura Emile Ndayisaba yakaravuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo byoroshye Atletico Madrid
murakoze cyane kuri icyo cyumviro ndamushyetse ku icyo cyumviro cyiwe ariko rimwe na rimwe iyo turagira imyihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru reka nshya ko mishyushura neza ikibazo cyiwe ikipe gituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni imigwi mikeye bayisangiye igisagara kandi tukunda kubona yuko inyurana niyo benshi bagiye kuraba urukino wanakima nk'abantu basanzwe abari abakeye ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite icyizere ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishungira ku nyinshi zabo igatsinda Real Madrid ariko reka nifashishe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'imigwi ibiri nibyo byo kuraba muri ino sezo
nimigi maze kuba mu nkino bakinye abafazale y'abafazero tu muri da liga ubona yuko ikipe zose zagiye zingana inkino zibiri ariko kandi twibukanye yuko izo finali zibiri navuga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko nimigi ibiri ati ko madina ari amazi barahuye muri finali n'uhundi bakoresha wa mukenyo n'uba barimo n'ubu wo kunganya ariko kubera ko experience ya Madrid iza kuba itsinda tutwa Madrid itwara ikombe cyo zibiri nizo ekipe ya Madrid yatakaje bakinyi bakamamira amwe nka Cristiano Ronaldo ni Gisela Casemiro ni Gisela Toni Kroos ni Fisina n'abandi bakinyi nka Gareth Bale na Karim Benzema ndetse uri kurabona andi basa generation shash ariko ambavu yibyo ino generation shash ikatwe kagiko n'uri kiri muri ya filosofi cyanke ya kaka nyarigabo ka ya ekipe ya Madrid ya kera kuko duhabe nko mino myaka 10 turibuka ekipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014 bafite 2016 2012 na 2018 icyo gihe cyo yibaza yini ni byo kumugana buraya riri hano iyo myaka tugaruka kuri no generation shasha nayo nyene nabonye ne bakoze ibintu nk'ibyo nyene guti bikanye yuko remeze ndi batwa yuko Champions League mu mwaka wa 2022 tudibuka yuko mu mwaka kipe ya Madrid yisani yari hagaze nabi cyane abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira tazoroshe yarahuye na kipe ya Chelsea irayerimina ihona na Paris Saint-Germain yisezerera yahuye na Manchester City tubona yuko umusoro digo gozo za gutsinda itsinda bibiri mu minota ya nyuma iza gutuma ikipe ya Manchester City zitegerwa batsinda finale ya Liverpool baronse shoot on target imwe gusa agivamo icyo gitsindo yari Liverpool twabona ko yari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duka izina rya Harry Kane nako no musore ari muri Arabie Saoudite w'umunya Senegal Sadio Mane ubona ko ni ekipe ya Real Madrid bivanye no filosofi yafite yuko kwama babona yuko ekipe ya Madrid ari ekipe y'ibikombe ukuntu afite Carlo Ancelotti ashobora kumanajinga iyo ekipe muri zino zikomeye kumwe abantu ubona ko bakomeye no mutu wanashimima urabye abatumye amwe amaragi yasubije Kylian Mbappe no mutu yamaze gutora forme ziwe ibyo Kylian Mbappe adakoze umusore duka izina rya Vinicius Junior ashobora kubikora Rodrigo Gomes aba hari ugira ngo ashobore gufasha nibyo match are umusore duka izina rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Brahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga hagati bakaza bakabikora muri the first round ikipe igaragaze neza bashobora kugira rotation bakazana Fede Valverde ku ruhande rw'iburyo akaza akitwara neza agatanga izo centre agatanga imipira iva mu itsinda amapasi decisive twabonye ashobora kuzana n'umwana Asensio avuye muri Academy ya Real Madrid akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwatao badahari akaza agakora akazi kari special ari kumwe na Rudiger noganira yo gukora abakipe atatswe Madrid n'ukuntu experience yabo ifite n'ukuntu bama bitwara imbere ya Real Madrid niyo mpamvu nashobora kuvuga yuko ikipe ya Real Madrid ifite amahigwe yoba asumba gato cyane ikipe atatswe Madrid n'ubwo bose menye ngo babarabyingaje
murakoze Idris bakunga araduhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe uduteye akamuri he
emerera ni Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza icyumviro shikiriza ubushikirize
oya ni ukuvuga mu byiyumviro biteye twanejejwe n'itunwa ya Champions League promo yayo nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe namwe na Real agenda yivangura bakoze promo itandukanye no kwimenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko ifoma isombora abaye uyu munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zaje mbere y'uko finali igera ni ukuvuga ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni matche nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye Madrid ni ukuvuga n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool n'undi mukino undi ukomeye nari ije mbere y'uko iyindi iza ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool ukuntu batomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal ni ukuvuga ngo iraturiyo ndabona yayo makipe azavamo imwe igera finali akaza n'indi tiriyo ya Barcelone na Bayern Dominique na Inter hari mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'andi atatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finali cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool dukuvuga ngo imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi ikindi navugaho
nuko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League nuko imikino yiyongereye cyane, abakiri baravunika cyane, twabara imikino ikipe y'igihugu ikina, tukareba n'amakirebo imikino abakiri babafite. Ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi, imikino ni myinshi cyane. Ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kuruta nuko indi myanya bayibona. Ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo finale kuntu njye nyibona, finale zaje hakiri kare, kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma. Kandi ikindi mbona, ikipe tutizera cyane tudana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye. Twavuga na Leverkusen, Bayern amahirwe ni kimwe no muri hagati ya Aston Villa na Club de Rouge, ari ashobora kwisangamo indi kipe igera kuri kuvuga ngo hagati ya PSG na PSV na Arsenal, Arsenal ndaye amahirwe cyane yo kuzakomeza, nka Bayern ndaye amahirwe yo kuzakomeza, na Real ndaye amahirwe yo kuzakomeza, na PSG ndaye amahirwe yo gukuramo Liverpool. Ni ukuvuga ngo tuzareba imikino myiza kandi tugashima ko imikino yiyongereye, ahubwo ni ukuvuga ngo ikintu nabasaba amasaha ya kure. Hari ibihugu byo muri Afurika cyangwa muri Aziya ntabwo dukina amasaha amwe, urabona ko amasaha bayegeje imbere byadufashe bikaba byiza kuri iyi mikino, byaba byiza cyane.
Ndabashimiye cyane, murakoze Idrisa.
Murakoze.
Theodore Ntunga, kuri iki cyumviro ni iki kibazo yibajije ko inkino zo hazariyongeye umwanya ukaba mwinshi, ko hari kumbure bya byagize ingaruka ku migwi imwe itashitse ngaha, mubibona gute?
Kuna hakiri kare twabibona kubera zaca zivamo kare, ariko kubera ifomu mishasha yodo yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishasha ishika kure, ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo, ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari feble, ni kubera yuko nk'uko na byimvire nabivuze, ni uko imigwi ifite abakinyi benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi, ariwo mugwi uzoshika kure, udoshobora gutwara Ligue des Champions. Icyo cyumviro yuko twashoboye kubona imigwi myinshi nka FC Bruges, ishobora gushika kure, Gaston ngira ngo uko abivuze twarabonye yuko ishobora gushika kure, ibintu byiza cyane. Twatashoboye kubona style ya football y'imigwi imwe tutari turindiri, niyo yuko byabaye byiza, bizo twereka mbere yuko iyi Ligue des Champions itari imenyerewe nk'uko yahora imeze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turiko turavuga kuri tombora kimwe cy'umunani imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya, yabaye no munsi wa gatanu gisagara cya Nyon mu gihugu cy'u Swiss. Imigwi rero iri muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Ndi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga, umumenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, na Willy Fred Irambona akora kuri radio Ejo Heza FM, akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine, bombi bari i Bujumbura mu Burundi. Mwavuze imigwi mubona muhamahigwe, ariko hari umugwi mbona nawo wasubiye kwiyubaka mutariko muravuga cyane, Barcelona, ubivuga ko iki wiri?
Barcelona nayo ni ikipe yiko yubaka neza cyane, ikihaza neza, nacyo navuga yuko nayo nyine iri mu mahigwe, mu migwi yabo mahigwe, niko bwa mbere bitakunze ko mbandanya mvuga kuri ino parti ya kabiri, navuga y'ino Champions League. Nanahere muri kota y'ikira yarimo imigwi yagaciyemo imigwi ya Paris Saint Germain, ya Liverpool, ya Real Madrid, ariko katokino kunundi ruhande wacyo k'imigwi nka Bayern Munich, Borussia Dortmund, Barcelona, Benfica, Lille, Leverkusen, Feyenoord na Inter Milan. Niko ndabona yuko Barcelona, Bayern Munich na Inter Milan ni imigwi inovuga ni atagihinduka atabaye surprise ishobora kubona ijya higanirwa uno mwanya umwe gusa muri finale ya UEFA Champions League. Uti gute reka mbere yuko ikipe ya Barcelona uko mwabimbajije, ikipe ya Barcelona tujye tuyibona nizo muri ino sezo iriko biranka neza muri La Liga, arimo nimba biragenda neza ikindi bikanka, ariko ni ikipe ya Barcelona two turabona ari imeze neza muri ino igano rya UEFA Champions League, ko tujye kuraba
yagiye iratsinda mu gikomere ku mitacu bari bayiteze Bayern Munich irayitsinda barayitegeye no kite ya Borussia Dortmund irayitsinda abyumvikana yuko ikino ikipe ya Madrid ya Barcelona nayo nyene no mu menyereza hadete hasi fik yagitanye mu nzira yo kuba yitwara neza muri UEFA Champions League kubuze nayo nyene mu migisha kwa ifite amahirwe gushika muri final wanashima kuba yanatwara kimwe gikombe biraboneka yuko ishobora kubamo Bayern Munich ni wo mukongera basuye guhura no muri no muno muzunguruko rafite Inter Milan nijo ni turisi niko bagiye kurengana Benfica byoroshye kuko nawe no mu gutwabonye kugenda bagora igihe bage barahura Benfica agenda gorana na Barcelona wabona ko Barcelona yeye ndi mine Benfica agara byaciye kure wabona umwanya no Benfica igira ati na Barcelona ariko ugiye kuraba nijo tsinda mbona ko mengo Barcelona irimo n'imigwi igiye kuyorohera gusumba kuko yari gucamo indi tsinda ahantu kuraba gusa bashyemo inguvu batsinde ino kipe ya Benfica ivyo navyo nabona abakinyi ashobora kuba babafasha mu gihe toba iyindi migwi yagiye kubakenura ugiye kuraba nka hano umusore Pedri mu kibuga hagati ariko yitwara neza waja kuraba aranye bafise Lamine Yamal ku ruhande ubona ko ari umukinyi astabiliza nije nta bitsinda ronka ariko ikastabiliza bita bituma bicira inzira aba bakinyi nka Robert Lewandowski aba bakinyi ba Rafinha kuba bashobora kuronka igitsindo noneho bagiye kuronka umunyezamu bakuye mu karuhuko k'izabukuru uno musore dukidena rya Cesny nawe ugiye kuraba nibyo imacha kinyaratsindwa ariko nubwo atsinda ibitsindo bitatu ikipe y'ikoranza igatsinda bitanu bitandukanye na Penya ubona ko yari amaze iminsi nubwo yitwara neza basanga ikipe yatsinze kimwe kuko bikarangira uko rero nubwo nta ikipe ya Barcelona dukomye yubatse nayo nyine amahirwe yo kuba yashika muri finale irafise cyo kimwe muri muzungu na Bayern Munich na ikipe ya Inter Milan kiye turi dushaka kubona isifize kandi canke imigwi itangaje nk'ino ya Leverkusen cyangwa Benfica kuko nayo iri mu migwi tubabonye yuko iyo ihuye n'imino n'izikomeye ku mirimo yarimo ishobora kugira akanyabiza
murakoze Inosa nduwimwana aratwakuye Inosa uratwumva?
Ndagutabumba.
Udute akamurihe?
Ngahe bujongora n'ikigara cy'ubundi n'ukunyoje.
Ikibazo icyumviro?
Yego ni kibazo n'umwe n'icyumviro kutombera cyabere no mu gombe cyuburaye. Sende mu fana wa Real Madrid nabonye ishyaka ke bandika kimwe itandukaye ngo rero bizite ngo bayihaye umuntu ngoye cyane cyo icyo mbona si mu ugoye cyane naho bakuyemo Man City mbona ari wo wari ugoye cyane cyane kuri Atapolo ya Atletico Madrid kuko ndi ruhande nawe ko umugwe ugira kabiri bahaye n'umugwe navuga ati ntugoye ugiye kurengana niba ashaka kudushika finale ni Esti Barcelona icyo mugwe wa Benfica cyane ndabona nta nguvu ifite ingereranije uburemere izananye uyu mwaka n'inguvu haraba ingere ikirakenye cyo ndabona nta nkeka ikitazoshika muri finale cyangwa kicye rero ingene imigwe yagiye irahura imwe
urakoze turagushimye ku cyumviro cyawe Radio Ijwi rya Amerika Washington DC twavuze ku byerekeye umupira mu Butaliyano w'amaguru shoba kuba warasubiye inyuma umuntu abigereranije nuko wifashe muri iki gihe hari n'igihugu cya Portugal mu bihe bya kera Portugal yari ifise imigwi ikomakomeye yashika kure igatsinda ni igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya ku uyu mugwi wa Benfica hari yindi migwi nka Sporting Lisbon Teodoro Ntunga witegereje umupira w'amaguru muri Portugal cyacu bacatumye usubira inyuma Teodoro Ntunga
bashiramwe amafaranga menshi cyane akaye amafaranga ari mu ndi bishobora gushika kure nibaza yuko batashiramo recruitment nini batarondera abakinyi bakiri bato benshi cyangwa abakinyi bakomeye benshi kugira ngo bashike kure ari nacyo gituma imigwi yo muri Portugal yasubiye inyuma uravye mu myaka iheze ni migwi yashika kure cyane cyane nka FC Porto Sporting de Lisbon kuko bivuze ubu urabona ubuye si migwi myinshi ikirimo ariko nibaza yuko cyane cyane ari recruitment mbi bagira cyangwa investissement mbi yo kutagura abakinnyi bakomeye cyangwa amakademi yabo ndakomeye kugira ngo haduge abakinnyi bari bato bashikane imigwi yabo hejuru cyane hari ikicyumviro nashaka gushikiriza cyerekeye umugwi wa FC Barcelona warutwaje mu kanya umugwi wa FC Barcelona umugwi mwiza cyane cyane ko wakoresheje abana bakiri bato rero barakina neza cyane ariko muri iyi Ligue des Champions ushize mu nkino zanyuma barakenyura cyane gushikaho abo bana kubera ingina ari nyinshi bashikayo barushe cyane ugereranije n'ibihangange biba byarabimenyereye uwo mugwa Barcelona urakomeye rwose uravye uko ingene bakira muri champion ariko muri ligue des champions bade yuko jogora kugira ngo ushike ushobora gutwara kino gikombe naho bishoboka nuko narabwiye urukino rw'umupira w'amaguru si biharuro
murakoze Radio Ijwi d'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turavuga kuri tombora yabaye uno munsi kuwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu Busuwisi ku migwi izohura muri kimwe c'umunani c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya abandi kumwe n'abatumire Theodore Ntunga umenyeshamakuru w'inararibonye w'inkino yafasha akaruhuko ko muzabukuru na Wilfried Irambona akorera kuri radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere magazine bombi bari Bujumbura mu Burundi ngarutse kuri iforma uburyo bushasha bwashizweho bwo gutunganya igikombe cy'imigwi yabaye mbere mu karere k'Uburaya kuba ariko baratwumviriza abato batatahura neza icyatumye bahindura forma wiri wobabwira nuhe mugambi washaka gushikwako
icyatumye ngarino forma n'abiyuko nashaka kubabwira gambere nibaza yuko bishobora kuba bifitanye isano nino Super League cyashe Super League kuko nimba hariho byo bashaka kuryohora nino championa imigwi ishobora kuba yiyongera kuko tubona ko ino mu mwaka byacu bituma imigwi yiyongera muri ino forma cyashe ya UEFA Champions League tubuka ko yaba na forma ya World Cup club you know gikombe cy'isi cy'imigwi tubona ko nawe imiforma yahindutse nibaza yuko babikoze mu ntumbero yo kugira ngo ino higanwa yunge uburyohe twarabonye bwa mbere imigwi yashobora kuva itari mijya ibintu by'umunani ya mbere ja muri semi de finale yaca isezererwa tubona imigwi yagiye yongerwa ubwinshi twabonye mu gihugu cy'u Bwongereza bishika imigwi igasanga tugasanga yarenze iyo twasanga twakiye barakiye imigwi igera kuri ine tubona ko haba mu gihugu cy'Ubufaransa nk'ubu ubona ko baronse promosiyo uno mwaka bashobora kuba badugana imigwi igera kuri itanu nubwo nibwo buryo bashatse kuba bazana uburyohe muri ino UEFA Champions League ariko zinavuga ko ino foma ishobora kugizana ingaruka mbi nk'uko twacyo bagize ubwa mbere ariko ndagitere ku icyumviro kuri zino nkino za UEFA Champions League n'akarorero turibuka yuko ubwa mbere iyo ikintu cyatumye haba inkino nyinshi igihe gatabiza kugongana nayo n'amahitano menshi asanzwe ari mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'u Bwongereza akagongana n'iza Carabao Cup amahitano menshi usanga ari hariya za Super Cup muri Espagne za Copa del Rey n'amahitano atandukanye mu gihugu hajemo na World Club Cup n'ibikombe cy'imigwi nacyo ni cyane forma za gukina inkino nyinshi byacye bituma rero haba ukuba inkino cyategerana cyane kuko turibuka yuko kugira ngo bakine faze nako urukino rumwe hagati y'urukino rumwe n'urundi tubara tubona hacamo indwi zibiri kandi karenga ariko n'umutsi wo tubisanga bariko bakina inkino inyuma y'indwi imwe nk'ubu nubwo itaki zine na zitanu baza bafise inkino za mbere za kino gice cya munani n'igice cya nyuma itariki cumi n'imwe na cumi na zibiri batagira inkino zikurikira zo gusubiriza byumvikane ariko ni inkino zizoba mu nzu zikurikirana cya ziba nyinshi zihurirana na za nkino zo mu mahiganwa imigwi isanzwe ifite ikigaragara kuri icyo ubwo kwabisa bituma imvune ziba nyinshi abakinnyi bakaruha bigatuma bituma imigwi imwe idashobora kugaragaza bwa bushobozi bwayo na cyane nk'imigwi ifite amasquad nka 11 de départ ziba zikomeye ugasanga nta bakinnyi babarize fizibisine bafite nk'uko Ntunga Theodore yabivuze ugaca wisanga iyi migwi ifite ubwo buhinga bwo kwiyezeza hizi za Real Madrid ziravuga ati no munsi kubera ko tubona yuko tukiri muri phase de poule nubwo mu nkino z'amajonjora cyane z'amatsinda reka tubanze tugende kuyifokasinga cyangwa gushyira ingufu nyinshi muri za La Liga nini mahiganwa tuzoga kwikolansa tubona yuko dushobora kuronka n'imiburiburi karifikasiyo yo guca muri baraje nubwo rero ibintu bimwe byakoze ku migwi imwe iyi foma sasa rero nubwo buryo ni yo komate ishobora kuyibana n'abivuga
murakoze Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC Ntunga yarika ravuga wili ku mvune zishora kuba kwera hari inkino nyinshi cyane n'uburuhe bw'abakinyi mfatiye ngo kumugwi Arsenal nibyo wagiye mu migwi ya mbere nti waciye muri playoff mu kwinjira muri kimwe 18 ariko abitegereza bavuga ku mugwi Arsenal ni bimwe abamunyu ravuga imigwi ishobora gushika kure ko ari imigwi ifisa abakinyi benshi ishobora kuruhura bamwe kagendera irabasubiriza ko ari ishobora gushika kure kandi ifise n'abasatirizi bakobeye abitegereza ibintu baravuga ko Arsenal atabasatirizi ifise kandi idafise ubwo bwinshi bw'abakinyi bashobora kugenda barasubirizanya mu ihamahiga ayahe mubona ico kibazo ari kibazo gikomeye cyo kwidafise abasatirizi b'ukuri nka nimero 9
ariko mu Arsenal imbere n'ivyo ntabakinyi babaye biko baronse ikondoka byinshi gushikaho bakinisha abo batahora bakinisha bahora ara abahamplasant ariko iyo ikabunika abinyuma ho byari kuba ingorane kuko mu Arsenal n'umugwi ufite abakinyi bake bakina neza ariko ubu hagize abavunika bagaciramo abandi biraboneka yuko nabo bandi babizi nibaza yuko ndawuha amahirwe make nibyo kubera na champion andi bahora bakina abo bakinyi benshi ubu rero bakaba baje muri Ligue des Champions nibaza yuko bigiye bagora ariko birashoboka mu mupira w'amaguru le surprise birashoboka ariko ndashobora kuronka amahirwe menshi nka Paris Saint-Germain, Liverpool cyo kimwe na Real Madrid
ndabashimiye nawe wili ubibona gute
iki Arsenal ni ugiye kuraba urabye nijo nta bakinyi nubwo bibandi batubafise bashobora kuba bagoda gu barafite abakinyi bibanze nako bashobora kuba bada gupambana nubwo mu nino migikomakomeye baraba ino atake yabo kadasaba ku mpande barabafite nkabo babukaye faka ba Martinelli ukabana kai Havertz ariko n'abantu ba niko n'arisa kwatanga ikintu hagati mu shuro bwati ikipe yatsunye hagaze ariko kuri aho bona hari ho nabandi bana ariko barazana bashasha nk'abana w'ikeri badakora abantu aneri nabo nabakinye ariko baritwara neza n'ubwo baba bazanye kugira ngo bashobore kuba buduza izo bihengeri byiza bakinye ariko badakuraba nubwo nibyo bahagaze neza ntibari kuri iyo nivo yo kujya guhangana n'ibikomakomeye ya Champions League bashobora kuza bakayitsinda Cedric kuko ni mu bikomeye nabo nyine ariko icyemezo cya mbere nuko muri ino English Premier League ubona yuko amahirwe yo gutwara na Premier League baratakaje kuno munsi Cedric bari nyuma ya Liverpool akandi gatoro kwa Adama notarije kuyisunda ukaza kuraba no kuno ya Bridge Arsenal ni mena miza cyakaze ngino bya kimeyo gasanga yanganije ahantu gasanga yatinzwe ivyo rero bikana yuko iyo kukuntu itari stability fishe itaguma ihoza ko mu gutsinda bikana yuko biragoye kuzoza je kwa Real Madrid kumbe bahurire muri mu kino kurikira ngo itsinde match yare ize gutena no muri match rato bizo ngona nako nubwo rengana yo Real Madrid uza guhura Fat Liverpool cyangwa Paris Saint-Germain zoba yazisubira yarengana hano ngo ije gutsinde ize ihure n'uzoba yaguye muri iriya nzira cyangwa za Barcelona za Bayern na Inter Milan ngo ishobore kuzitsinda nico cyo mugani ya Arsenal uko kuntu idahoza ko n'ibifite abakinyi bashobora kuza bagafusira mu ngata abarya batandu batangura biraboneka yuko na experience ya Premier Championa bigoye cyane kuba bose ngo fashion Champions Championa nibyo uko bivuga tuko turanaliza rero ni discussion zo tuba tubona ibiri ku rubuga ariko umupira bwati n'imeta n'icana n'itanga itanga ukuri reka ko tindi kuri kwazo ariko n'ihozo wacu wanje nuko mbona Arsenal igiye ko yashika
akoze tado ntunga kubijanye n'umugwi Manchester City abantu benshi baribaza ivyawushikiye ni club yari ikomeye cyane yatsinze na Champions League tsinze na championa kenshi yo mu Bwongereza mwitegereje niki ihe cyatumye uwo mugwi udashitse no muri kimwe 18
Jenny wewe uko Manchester City usano watuye nyuma kurera indino nyinshi kuko ivuze benshi bavuze yuko hariho match ya championnat match ya ligue des champions match ya coupe de la reine ngumbo gereza hano ugo tsanga rero bararushe ya ekipe ya Manchester City ni ekipe isaba kibafite imyaka 2032 ushikaho uko batanguye bakina siko bakinuma bararushe nico gituma rero ubona yuko nkuko nabivuze kuva kare umugwi udafite abakinyi bakiri bato cyangwa bitafite benshi ngo ba ruhurira ushiramo bamwe bamwe bibagora gukina ayo mahiganwa yose ngo ushike kure ugikomeye kumwe wari ukiri kare nico gituma bamenyereza bamwe bamwe bahera amahiganwa amwe bakajya mu mahiganwa menshi nka Ligue des Champions nka champion akaba ariyo bashirako mugabo dunga Carabao Cup akaduheba n'utundi dukombe nibaza yuko Manchester City rero barushe atari kuvuga yuko batazi umupira mugabo ni imyaka ushize hamwe n'ibikondoke ugiranije na Rodri hajya arafashe kibanza kinini mu mugwi wa Manchester City amaze kuvamo rero hajya byacu biba yindi bararuha Manchester City rero kacamenga iratuyobeye isi ya ikipe twahora tubona irimo ibihangange.
Urakoze. Nawe Willy, tugiye kuri championa yo mu Bubiligi, umugwi club Brugge waratangaje abantu benshi cyanke witegereje muri kahise ka championa yo mu Bubiligi abaye ama equipe akomeye ashobora gushika kure mu gikombe cy'imigwi yabaye yambere mu karere k'Uburayi.
Tunavuga yuko ari igana ryo mu gihugu cy'Ububirigi ryoba ryateye imbere cyane ku buryo rishobora kuba rigira imigwi itera imbere, ahubwo ni Club Brugge yonyine ubwayo yamaye kanakanyarigabo kayo, kuko iyi Club Brugge yonyine twibukanye yuko muri ino myaka ya vuba imaze iminsi yerekana ko ishobora kuza muri Champions League, wanatsinze karengane gashyika muri weekend de finale. Nimba nihenze gato, ndibuka ko ubuheruka yagiye muri weekend de finale ihura na Manchester City baranganya urukino rumwe urundi irabitsindwa. Nimba atari mu nyuma za Jones watse kandi zibuka muri champion iheze ni Club Brugge yamenyekana ku izo nguvu zifite ushobora kandi mu bahuje ni Atalanta Bergamo. Ni Atalanta Bergamo no mutse cyarekana muri ino ikipe no kono muri cyano ga de mu Italiano Serie A nuko ari mu bihagaze neza igashobora kuza ikaba ikize n'icyize cyo gutwara Serie A, ariko wode kuraba nazo ni ikipe tagaye experience muri ino champion. Ya Atalanta Bergamo twatibana muri Europa League twatibana muri Europa Conference League ari hiza igahangana, ariko Club Brugge kina itangaje katanye kandi ngo buzo kwitsinda macha rero tu novuga nti ni Club Brugge yifitishije twize cyuko ari ubwo ati tuje muri Champions League dushobora guhangana no gukomakomeye aha kantu mu mugwa Atalanta wowe tudogenda gute gacurabaye ni forma shasha kandi yaje ishobora kubona yana na profit. Urabe ino siporo mashasha imigwi umunani ya mbere yarenganye noneho haciye haza n'indi migwi igera ku 16 ihabwa ukadyo kuvuga ati iyi ngo ubusuru bwaragaza amahirwe yo kuza uje kurondera ibibanza umunani byo guherekeza imigwi umunani ya mbere. Icyo novuga ko ari ibigana byo mu gihugu cy'Ububiligi byaba byateye imbere, ahubwo novuga ati ni ruhande rwa Kita Club Brugge yama iza n'ubundi ikerekana yuko ishaka ko igaragaza ingufu na cyane cyane ko ibishyitse ihangiro byo kuba yera impano isanzwe ifise uko imwe mu makipe yama iza ikakuza impano ikashaka kuzigurisha mu makipe atandukanye ku mugabane wa Burayi.
Dusigaranye akanya gatoye Theodore Ntunga, kubona Espagne, Ubwongereza hamwe n'Ubudagi bifite imigwi itatu itatu umwe umwe wese ntagitangaje iyo migwi uko abantu bayizi ntagitangaje mu ijambo rye.
Oya n'ukuri ntagitangaje, nagitangaje kuko uravye nunga no muri Bujumbura iyo ku munsi wa gatandatu no ku munsi ngatange kwa kabiri kwa gatatu bidisha biri ko byara amahigano bakunda cyane cyane naye mu Bwongereza naye muri Espagne ya mu Budagi naho nyine barakunda buhuru buhuru. Nibaza yuko rero uravye abakinyi amazina akina muri ayo mahiganwa uko ari atatu ari amazina afite experience amaze gushika kure bamaze gukina amahiganwa menshi cyane n'abamenyereza bari muri ibyo bihugu bitatu n'abamize akabuye k'abagabo biboneka yuko bafise icyo barusha abandi
murakoze
n'abandi bo mu bihugu babizi, ariko experience yajya n'ikintu gikomeye cyane mu rukino rw'umupira w'amaguru.
Murakoze cyane
yuko
murakoze
akana kimwe kuri jewe tantangaje.
Murakoze
n'abagenzi bajye bamenyesha
amakuru. Murakoze cyane
barabiganiye.
Murakoze cyane ikiganiro twari tubafitiye rero muri umwanya kigaruke ngaha. Dushimire Theodore Ntunga umenyesha amakuru inarabibonye w'inkino yafashe karuhuko ko muzabukuru na Wilfred Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM mu Burundi bose bari i Bujumbura. Nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro. Namwe mwese bakunzi ba Radio Ijwi Amerika tubaseze mwese tubifuriza weekend nziza n'ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Ijwi Amerika. Mugire ibihe byiza.
Amerika byatangwe kuwashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu ma video mu majwi no mu mafoto biciye kuri rugagwa WhatsApp. woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza cyangwa mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ivuga Amerika.
Inafanya mimi nizubaye kila nikikuona.